Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwerewe neza nshuti namwe bakunzi ba radio Nzamba gateka kawe sangwe kaze mu makuru twabateguriye kuri uyu mugoroba w'igenekerezo rya 14 ruheshi turi mu mwaka w'2023 n'umunsi wa gatatu nyene. Amakuru twabateguriye ko bashikiriza agizwe na zino ngingo nkuru zikurikira. Abanyagihugu bo muri komini Taba ni hariya mu gihamagara mu ntara ya Gitega barasaba ko abanywanyi 13 umugambwe Senere barekugwa kuko bafunzwe bagirizwa kugira inama idakurikije amategeko kandi bafatiwe mu kirabo aho bariko barivuna akanyota bagasigura ko bafunzwe ku kadodoberezo. Ataga ikozwe ku ikene ry'amazi ku mutumba wa Kibogoye ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga harashobora kwaduka indwara zituruka ku isukurike ni nyuma y'ukwezi ico gice c'igisagara ca Muyinga kitagira amazi. Ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano butera kamo abanyagihugu bagifise inoti za kera z'ibihumbi bitanu n'ibihumbi icumi kwitura amazone abegereye kugira zegeranywe zije guhindurwa ibyo bakazobifashwamo n'abajejwe intwaro ku mitumba no ku mazone. Saya gusa twabateguriye n'ayandi mu kanya idonido.
Inzamba.
Amakuru twabateguriye tuyahere mu gisata cagateka kazi na muntu abanywanyi 13 b'umugambwe CNL ni muri komini Taba iri mu ntara ya Gitega barahagaritswe n'igipolisi ku igenekezo rya 11 ruheshi umwaka w'2023 ubu bakaba bafungiwe mu gashoka komisariya y'igipolisi. Amakuru dukura muri iyo komini amenyesha ko igipolisi cyo muri iyo komini cyabahagaritse kibagiriza ko bari mu nama ibyo abari muri ako kabare barimo bahakana ko bamenyesha ko abo bantu bose bafashwe bariko bivuna akanyota bisanzwe nk'abandi. Abo banyagihugu bagasaba ko izo ndongozi zo mu mugambwe CNL barekugwa kuko bariko bazira akadodoberezo. Janvier Habarugira.
Nkuko abari muri ako kabare babimenyesha abanywanyi ba CNL bahagaritswe n'igipolisi bagirizwa ko bari mu nama itemewe n'amategeko bava ku mitumba ya Butare na Kinyinya iri muri komine Taba. Umwe mu babibonye asanzwe ari n'umugwaruka gw'imbonyakure amenyesha ko bariko bivuna inyota vyonyene.
Nukuri nukuri twese twaromewe. Aba bahungu bava kuri mitumba ya Butare na Kanyinya bari baje mu kabare nk'uko abandi bose baza gusorora bicaye no twabona igipolisi kibashwaramo hanyuma gitangura kubafata babagiriza yuko bariko bagira inama. Twese twarasemere twavuga ati abo bantu muriko murabarenganya twese niho twicaye ivy'ukuri kandi twese tubagumya abantu ntitwoza kubeshera abantu rero nukuri barabe ibyo bibazo biri muri CNL ngene tutarega umuti. Ariko ikigaragara ni uko hariho abantu bo muri CNL bariko barafatisha bagenzi babo kuko abo bapolisi ntibizanye ni ukuvuga hari umuntu yabahamagabwe akibanaka n'abanaka bicaye ngaha ariko ariko barafata agacupa jesi numva ko ari kuba intandaro yuko baca bafatwa. Rero ibi dusanzwe twimenyereye ko hegereye ibihe mwe n'ibi by'amatora hari abantu baca batangura gukoreshwa n'ubutegetsi hanyuma bagaca baza kudendereza bene wabo bagafungwa abandi bakanyuruzwa abandi bakicwa.
Agasaba abarongoye iyo komine gutunganiriza abo banywanyi b'umugambwe CNL kuko bariko bahogwa ubusa.
Rero turasabye no kuri izo ndongozi zo muri komine Taba barabe ingene barekura abo bantu basubire kwidegembya kuko bariko bararenganywa. Ntacyaha bakoze ko bari mu kabare bariko basangira inzoga n'abandi hanyuma tugahanura kandi nabo bashinga amateka twumva batandukanye na Rwasa nibaba ingene bicarana mugomba gufatisha abantu si wa muti nibarabe baje hamwe bicarane nimba ari ugusaba n'imbabazi ku byo bakoze basaba n'imbabazi hanyuma ibintu bibandanye bigendere neza ntihagire abantu babandanye bagwa mu mporero.
Uruganda rwa radio Nzamba gatoya kawe twarondeye kuri telefone urongoye igipolisi muri iyo komine ya Taba kugira aduhe umuco w'ikigiye gukogwa ariko ntitwashoboye kumuronka.
Janvier Habarugira arakenuye tukiri muri ico gisata nyene hari umunyororo yarafungiwe mu ibohero rikuru rya Bubanza mu nyuma yararikuwe ku itegeko nshikiranganji ryo mu kwezi kw'12 mu mwaka weze kuva mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka yarasubiye guhagarikwa n'iperereza ry'u Burundi rimwagiriza ko yatorotse Ibohero. Inyuma y'amezi abiri afungiye mu buco butandukanye bw'iperereza yaciye asubira kwinjizwa mu Ibohero rya Bubanza. Umuryango wiwe usaba ko wabo yorekugwa kuko ataco ari karazira uri vya gakima.
Uyo munyororo azwi ku izina rya Mahoro Meza Metus ari muri bamwe bitirirwa imigumuko mu mwaka w'2015 yari yarekuwe n'ubutungane ku igenekezo rya 27 z'ukwezi kw'12 mu mwaka uheze. Yaciye atahi iwabo mu ntara ya Gitega inyuma y'amezi atatu gusa, no kuvuga ku igenekezo rya 18 Ntwarane niho yaca atangura kuronka amatelefone y'ubutwari iperereza muri iyo ntara amurungikira ubutumwa bwo kumubaza hari. Amakuru Uruganda rwa Radio Inzamba rukura mu begereye uwo munyororo atumenyesha ko uyo mukuru w'iperereza yavuye agenda arerekana ifoto ya Mahoro Meza abazaho yaba ko atabo baba muzi. Niho gucafatwa aja gufungirwa mu gashoko iperereza ngaho Igitega, yagirizwa ko yatorotse Ibohero rya Bubanza kandi yari yerekanye urupapuro rumurekura rwo mu butungane. Ayo makuru akatumenyesha ko yamaze indwi zibiri ngaho mu iperereza Igitega rirongowe n'uwitwa Juvenal. Ayo makuru akabandanya avuga ko yavuye yungururizwa mu iperereza Ibujumbura aho yamaze amezi abiri afunzwe, bamubaza ngo navuge ingene yatorotse kandi naho nyene yarababwiye ko yarekuwe n'ubutungane. Bavuye bamurungika muri sentare nkuru ya Mukaza aho bamweretse uwumumviriza, ariko ntacyo yigeze amubaza kiretse ko baciye bamuriza imodoka atazi iyo bamutwaye no mu Ibohero rikuru ya Bubanza aho yarapfungiwe. Amakuru ava muri bamwe bo mu muryango wiwe avuga ko ariko azira ubusa kandi kuva ashitse ngaho mu Ibohero atarigera yumvirizwa na rimwe n'ubutungane. Basaba nyabuna ko uwabo yorekugwa kuko ariko azira ubusa. Uruganda rwa Radio Inzamba gateka kawe ntirurashobora kuronka kuri telefone umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane kugira tumubaze kubijanye n'iryo pfungwa rya Mahoro Meza Mertus.
Olivia Gakima arakenuye ishirahamwe Dukristo rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akate Burundi rivuga ko irekugwa ry'abanyororo bagize ivyaha bifitanye isano na politike rikiri kuri nk'ukwezi mu Burundi muri kino gihe. Riharura abarenga 20 bapfungiye ubusa kandi bararekuwe n'ubutungane. Muri abo harimo uwo munyororo Mertus Mahoro Meza afungiye mu Ibohero rya Bubanza. Jean Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata c'amategeko muri akate Burundi asaba umugwi w'igihugu ujejwe gateka kazi na muntu ko wokora ibishoboka byose kugira ngo abo bafungiwe ubusa kandi bararekuwe n'ubutungane barekugwe. Tega matwi umushingwa manza Jean Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata c'amategeko muri akat Burundi.
Ibi rero byashikiye uyu Mertus Mahoro Meza si we wenyine n'abandi birabashikira. Mahoro Meza rero n'ubu ari mu Ibohero rikuru rya Bubanza kandi yari yararose manda imusohora mu Ibohero kubera ko umunyororo we wagabanijwe, ariko uno munsi akaba yagasubiriye ngo mu Ibohero ataki na kimwe kibituma kuko yagumye kurikiranwa na documentation yari aho yibereye muhiri wabo. Twebwe rero twa dusaba yuko umugwi w'agateka kazi na muntu umugwi w'igihugu jiro by'agateka kazi na muntu CNDH wagerageza tukakora ushoboye kugira ngo aba bantu bapfungiwe ubusa barekugwe. Uyu mugwi uri ngaho kugira ngo ubahirize urabe ko agateka kazi na muntu kubahirijwe, ni werekane kubaho mukora abo bantu mu gukurikirana amadosiye y'abo bantu abariko barabikora ubashengeze imbere y'ubutumwa. Aka kamba kandi turagatera n'umushyikirangaje w'ubutungane n'ihagateka turabona yuko ari politike zibiri ziri mu bushyikirangaje arongoye. Rimwe akavuga ngo bariko baragerageza kugabanya abanyororo mu Bubohero bakagabanya iminyororo baba bafatiyana kugira basohoke, urundi ruhande ukabona abantu bari kubapfundira mu Bubohero kandi ataco bariko barazira kuko atanimanza atanumutaho wapfunzwe hari. Aha turamusaba ko yokoresha ingufu ahabwa n'amategeko akaraba ibyo abashikiriza amanza bariko barakora, abariko barakora amakosa akabahana, ibyo bizomuha agateka byongere bihetureka n'ubushikiranganje rongo. Bivuze n'uko mu makungu kwa mahari ko haravugwa yuko igihugu cy'u Burundi kitiyubara ibijyanye n'agateka kazi na muntu.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Radio Inzamba agateka kawe amakuru twabateguriye arabandanya mu gisata cy'imibano. Haribonekeza ikena ry'amazi atangwa n'ishyirahamwe Rividezo mu miryango yo ku mutumba Kibogoye mu gice kiri mu gisagara cya Muyinga. Iryo kena ry'amazi rikaba rimaze ukwezi, rikaba riteye kandi umuti muhagaze ababa ku mugwa mukuru w'iyo ntara ya Muyinga, cyane cyane muri ico gice cy'umutumba wa Kibogoye. Ayo mazi akaba ngo muri ngoti waciwe n'ibikorwa byo gukora amabarabara. Igisata cy'igihugu kijeru gukora amabarabara ARB cariko kirasanura iryo barabara, basaba ishyirahamwe Rivideze gusubira kubaronsa amazi muri ico gice kiri ku mutumba wa Kibogoye mu gisagara cya Muyinga batarategwa n'indwara ziturutse ku isuku rike, kuko hambavu yo kubura uko bakora isuku no gukinjika bavize ubwoba ko izo ndwara zishobora kubinjirana gahungu.
Haraciye igihe cababa ukwezi hibonekeza ihungabana mu itango ry'amazi ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga, na cyane cyane mu gice cyo ku mutumba Kibogoye mu buseruko bw'igisagara cy'iyo ntara. Nk'uko bamwe mu baba muri urwo ruhande babimenyesha, inkomoko y'ikena ry'ayo mazi ngo ituruka ku mamashini y'ikigo cy'igihugu ARB amenagura imiringoti itwara amazi muri urwo ruhande rw'umugwa mukuru w'intara ya Muyinga. Icyo kigo kikaba kiriko cyubaka amabarabara ashashemo amabuye mu ntumbero yo guteza imbere igisagara cya Muyinga. Umugambi ahanini naho uri kushira mu bibazo bamwe n'abandi washimishije abanyamuyinga muri rusangi, kuko bari bawurindiranye igishika haraciye igihe. Inkurikizi mbi y'ikena ry'amazi muri ako gace zikaba zitateje kwiyerekana. Iyo miryango ngo ikaba ifise ingorane zo gukinjika hamwe no kugira isuku. Muri kino gihe bakaba bafise amakenga ko bashobora gutegwa n'indwara zifatira ku isuku rike. Abo banyagihugu bagasaba ishyirahamwe Rigidezo n'ikigo ARB kwicara hamwe kugira ngo batorere umuti vuba na vuba iyo ngorane y'ibura ry'amazi muri ako gace. Kuri iyo myidogo y'abo banyagihugu, uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe ntiruraronka kuri telefone abarongoye ishyirahamwe Rigidezo mu ntara ya Muyinga.
Pierre Gahungu arakenuye. Tuve mu gisata cy'imibano dutandukire igisata cy'ubutunzi. Inyuma y'ikiringo cyatanzwe na Leta y'u Burundi kugira inoti z'ibihumbi bitanu n'ibihumbi icumi zizobe zasubirijwe na nshasha, hazocakurikira isuzumwa mu mabanki y'ubudandaji kugira amatohoza agaragaze ko atabo babarikitse mu kiza ngo batware ku makonte yabo igitigiri cy'amafaranga arenze kuyo bari kuriwe. Ibyo biri mu itangazo ryarayisohowe n'ibiro by'umukuru w'igihugu kuri uno wa kabiri. Iryo tangazo rigabisha abazohirahira bakabikora ko ayo mafaranga yabo azocashirwa mu kigega cya Leta. Ico gikorwa kizotangura kuva ku igenekezo rya 18 ruheshi kuno kwezi haraye hasozerewe ikiringo cyatanzwe n'Ibanki Nkuru ya Repubulika. Iryo tangazo ry'ibiro by'umukuru w'igihugu, iryo tangazo ryavuye mu biro by'umukuru w'igihugu mu gisata kijejwe kumenyesha amakuru, rirongera rikagabisha abo gita ko bariko bashaka kuburabuza iyo nteguro ya Leta mu gusubiriza izo note za bitanu be n'iz'ibihumbi cumi. Umunyagihugu wese afite bene izo note akaba atagira ikonti mu mabanki y'ubudandaji cyangwa mu dusanduku two kuziganya no kuguranana ategerezwa kuja kwiyandikisha ku biro bya zone ahaba akagenda yitwaje izo note. Biri mu itangazo ryasohowe kuri uyu wa gatatu mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano. Petero Nkurukiye avugira ubwo bushikiranganji asaba abarongoye intwaro ku mitumba kuhagera kugira ngo babikurikirane bongere babe n'ivyabona. Ibindi bikorwa byose mu ntwaro bisabwa kubanza kubangira kugira ngo ico gikorwa coroherezwe. Dutega amatwi Petero Nkurukiye avugira ubushikiranganji bw'intwaro mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano.
Badocha baja kwiyandikisha aho ku biro vya zone ejo ku munsi wa kane igenekerezo rya 15 ruheshe mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Guhera isaha imwe n'inusu z'agatondo bajanye n'izo noti zose batarahinduza. Abajejwe intwaro ku mutumba cyane cyane abakuru b'imitumba bategerezwa kuba ariho bari ku biro vya zone kugira babi vyabona by'abashikirije izo noti. Abajejwe intwaro muri komine bategerezwa kuba bari kuri ivyo biro vy'amazone bafise ibitabu vyo kwandikamwo ababaha izo noti zo mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani bongere bategure udupapuro two guha abenegihugu babaha izo noti. Utwo dupapuro tuzoba dufise ikimangu cya komine numukono w'intumwa ya komine adutanze kujya bihora bikogwa mu mahinguriro y'ikawa kuko ubutanze izo noti nako gapapuro azozazanye gutora inoti nshasha abakozi bakorera ku cicaro cha Buramatari bazoca bakurikirana ingene biriko biragenda mu makomine mu ntara ifise amakomine arengeye igitigiri cyabo bakozi nayo Buramatari azoca araba mu ntara abandi bakozi bo mu ntara bamufasha icyo gikogwa nico kimwe na komine kuko zone yose itegerezwa kugira uwo muri komine ayikurikirana aho abahanuzi badakwiye Mustanteri azoca rondera ubutwari gisata amufasha gukurikirana ibiriko birabera muri zone inoti zose zegeranijwe zidotegerezwa kurara zitangiwe icegeranyo kandi zishikanywe muri banki canke mu ishyirahamwe ryo kuziganya no kugurana na gyegereye aho hantu ibi tuvuze aho hejuru itegerezwa gukogwa imbere y'ibindi bikogwa byose bisanzwe byari bitegekanijwe gukogwa no kuvuga yuko ibindi bikogwa byose byari bitegekanijwe bizobanza kurindira kino gikogwa kiwanze kive mu nzira inyamiramabi zihamagariwe gukorana neza n'abajejwe intwaro mu gushigikira no gucungera umutekano waho ivyo bikogwa biriko birakoregwa ni noti zegeranijwe tukarangiza duhamagarira abene gihugu bose kwitaba kakamo kandi babikore ku gihe kuko nta wuzosaba ikiringo kirenga ko ngo yemererwe bigiriwe ibujumbura igenekerezo rya 14 ruheshi umwaka wa 2023 n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano niteretse Maritino
tukiri mu ico gisata c'ubutunzi nyene kugira ngo igihugu gihangane n'ubukene bw'amafaranga y'agaciro gitezwe kurondera ibyo gishora hanze bitandukanye hama inzego zitandukanye zigakora ziyumvira uko zokwinjiza amafaranga y'agaciro mu byo zikora izo ni zimwe mu nterano z'umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme ihamagarira Abarundi gucurwevu no guhindura ingendo kugira abashike ku iterambere rirama aho ni nyuma yaho umushikiranganje wa mbere aso ore ingingo shasha zofasha kugira amafaranga y'agaciro asubire kuboneka mu gihugu ingingo zitikwiye kubwuyo arongoye ishamwe Parseme akaba ari no muhinga mu by'ubutunzi kuko ibanki nkuru y'igihugu idashobora kwifasha ico kibazo yonyene kubwiwe ngo leta yategereza kwiga gukorera kubiharuro ibyo bita statistique muri rurimi rw'igifaransa kugira imenye ahishaka gushika dutegeye mpi Faustin Ndikumana no muhinga mu by'ubutunzi akaba narongoye ishamwe Parseme
beri bubiriki gukora nk'umuntu yo bari mu rubanza ariko arahebinyobwa abari mu rubanza ari ajejwe stock abantu byafise y'abantu ro bidoze yuko ibiba ibinyobwa bitabakwiye sujyaho muri stock byabivuye kwibwiye kukubatumanje banyine urubanze byo batanze nico gituma rero icyo nshaka dovize cyo tukibonera kuri BRD gusa ko tuzi yuko byo dushorira hanze biguma ari biki kubyo tugurira hanze bimwe bitati todo couverture des importations par les exportations ni munsi ya 200% byari bizuhabishwa no ku 10%. Ni ukuvuga amahera byo twashoreye hanze bituma dushobora kugura 10% cyane munsi ya 200% y'ibyo dukeneye hanze nubwo ari 80% y'amadovize arenga twama tudi tutegeka kurondera iyava kugira ibintu bigubwe kugira tubyifuza tukavuga tuti none nyimba twashoye ikawa ipama ubutare nyimba hari imwe twagize nyimba hari abagwiza tunga binjije babahanze binjije amadovize iyo statistiki ingana gute yutuza kuza turayimenya nico gituma rero n'ama ministere abashikiranganje babijejwe bategeza gukora kugira ibyo dushobora hanze cyangwa amahera amadovize ava hanze aboneke ikibazo rese cya BRD gusa umushikiranganje w'urimi n'ubworozi yagize iki kugira ikawa yongere yinjiza amadovize menshi ipapa yinjiza amadovize menshi ubutare n'agataka ubutare bwiyongere kuzonera amadovize ubudandaje n'amahingura hari ibyo dushobora turashyira hanze by'amahinguri hariho barukerarugendo batwise biyagwiriye batuzanira amadovize hari ubushiranganje bw'ikiga cya leta hariho ideni bashobora kuba batse hanze rituma turonka amadovize tubwira ze twishyure umushiranganje w'imigenderanire imigenderanire y'igihugu cy'u Burundi yakume n'ibindi bihugu ku buryo bashobora kudutiza maraca twa dufasha muri iki gihe kugira amadovize yongere nyimba ari ibyo bihugu umwe bwa by'umwe bwa Buraya hari ubwo Bushinwa canke byaduhaye amifashanyo canke akadini kugira abafashe muri ibihe bigoye umusaruro tubyazanye ubu vuga mu gihe tuguma gusa ari ukuvuga tugenda kuvuga ngo BRD tubona BRD gusa turiko turakorera kuri iyo icyo cyose amadovize ntizokivamo tuzongo dufata ingingo mugabo abura ibidanazwa bikena bigira gute ubutunzi umuvuduko utinde unaniranye
Ano makuru tu ya sozerere muyavu kwa buntara ya Ngozi aho hari imyidogo myinshi mu banywanyi b'banki BCB ni muri komine Kiremba iyo ntara bavuga ko baguma bakatwa amafaranga mu gihe baba baramaze kwishura amadeni baba bafashe muri iyo banki reka ngo niyo bagiye kwaka urupapuro bita attestation d'honneur de vérité barajuragizwa mu kubarungika kuronderera izo mpapuro mu gisagara cha Bujumbura bakabona ko bibatwara uburyo bwinshi bataba biteguriye inkuru tubaza Josephine Jones
abo bidoga na banywanyi ba banke BCB bavuga ko baguma bakatwa amafaranga kandi barahejeje kwishura madeni bidoga bavuga ko iyo habaye kwihenda bahora bakatwa ukwezi kumwe ugukurikira bakayasubizwa bakavuga ko bamaze amezi atatu batarasubizwa ayo bakaswe
twebwe abanywanyi ba banke BCB bidoga cyane kubera na serivisi mwamwe tutayaronka neza nakarorero natwebwe mu mugwi turi kumwe twasabye urupapuro rwemeza yuko atadeni tubafitiye hanyuma kubera twari dusanze tubafite ideni turabanza kuriha iryo deni rimwe mu gifaransa bita hasha bararuduha mugabo ibyo byabaye mu kwezi kwa mbere ariko rero gushika ubu baguma badukata ayo mahera ikindi kumbure kibabaje nuko amezi ya mbere bahora bayadusubiza hajya ukwezi guheze mugagushika ubu nk'ayo badukase ku mushahara w'ukwezi kwa kane n'ubu ntibarayadusubiza byumvikana rero yuko nk'iyi migambi umuntu aba yari afise agomba kurangura n'aho aba yagiye guhemberwa ahandi ikihagara
ikindi bashikiriza ngo ni uko iyo batse impapuro zemeza ko badaheranye ngo niboroherezwa kuko basabwa kuja i Bujumbura kwitorayo ibyo bikabatwara amahera menshi
iyo nk'umunywanyi akeneye urupapuro ubwo kuko atadeni afitiye iyo banki BCB hari igihe bashobora no kumurungika n'i Bujumbura ngo abe ajya kururonderayo ubwo umuntu yashikayo bagaca amubwira yuko naho ahemberwa barutanga ugasanga nk'umuntu yongeye ko nk'ibintu by'amatike urumva biba ari ibintu byo kugerageza umuntu kugira akumbure ntave n'iyo banki kandi umuntu wese afite uburenganzira bwo guhemberwa aho ashaka.
Uruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba twarundi uwitwa Ivan ari nawe ajejwe igisata c'abanywanyi muri iyo banki igisata bita clientele mu rurimi rw'igifaransa ntitwashoboye kumuronga ku murongo wa telefone.
Josephine Johnson Nkunzimana arakenuye nongaha nyene duce dusozerera amakuru twabateguriye mwakoze mwese mwariko muradukurikira Bonfils Niyongere nariko ndayabashikiriza ndabifurize kugira umugoroba mwiza ndabifurize kuroranirwa mu byanyu no mu banyu mugira umugoroba mwiza.